Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi turi kuwa kabiri, tariki 31, ukwezi kwa gatatu, umwaka 2015. Nshuti zacu mwaramutse neza, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri studio muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ubu ni saa 11:30 za mu gitondo i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Abantu ariko barashihana bafata politike, hariho abaca hampande bakagira iterabwoba, bakagabisha Abatutsi ijya n'ino ngo mutegerezwa guterera amahera aya n'aya n'aya, nimba mukeneye ko muzaba mukiri inyuma y'itariki izi n'izi.
Ngemba ngaha i Bujumbura nta kimenyetso na kimwe nabona cyo binyereka, ariko ndabyumva.
Abo ni Emmanuel Nkurunziza, umuyobozi w'ishyirahamwe ACE Genocide, rirwanya Genocide rikorera muri Canada. Undi mwumvise ni Hajine Chirondeye, uharanira inyungu z'abagore, ari Bujumbura mu Burundi. Ni umusogongero w'inkuru tuza kubagezaho mu biganiro byacu mu kanya, turahera ariko ku makuru.
Nk'uko mugenzi wanjye abivuze,
uru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Oriane, waramutse neza.
Waramutse Jenny, wakoze cyane. Ndabashimiye namwe duteramanye muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, Muhammadu Buhari wo mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Nigeria akaba ari karahiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu na Perezida Goodluck Jonathan, yibonekeza kuba ari imbere mu gitigiri cy'amajwi amaze guharugwa muri aka kanya. Ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere, umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana amatora watangaje igitigiri cy'amajwi yavuye mu ntara 18 z'igihugu, harimwo n'ayavuye ku mugwa mukuru wa Abuja. Uwo mugwi watangaza ko umushingantahe Buhari amaze gutsinda mu ntara 10, Perezida Jonathan nawe akaba yamurushije amajwi mu ntara 8 harimwo umugwa mukuru wa Abuja. Zimwe mu ntara umushingantahe Buhari yarushije amajwi Perezida Jonathan nizo mu bumanuko bw'igihugu, aho umukuru w'igihugu yari yitezwe kuba ari wakunzwe cyane n'abanyagihugu kurusha Buhari. Umukuru wa komisiyo y'amatora Tahiru Jega yavuze ko baza gutangaza igitigiri cy'ayandi majwi avuye mu zindi ntara kuri uno munsi wa kabiri. Ubu bakaba barindiriye gushikirizwa ku biro byabo byo guharuriramo amajwi i Abuja igitigiri cy'amajwi avuye mu zindi ntara 18. Perezida wa Amerika Barack Obama ariko arategura urugendo rwo kuja mu gihugu ca Kenya, aho uruhande rumwe rw'umuryango wiwe ruturuka rukazoba rubaye urugendo rwiwe rwa mbere muri Kenya ari president. Icegera c'umushikiranganji wa Amerika hajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu Eric Schulz yabibwiye abamenyesha makuru ejo ku munsi wa mbere, avuga yuko Perezida Obama hazoja mu gihugu ca Kenya mu mpera z'ukwezi kw'indwi mu nama yerekeye imigambi yo kwiteza imbere ku isi. Schulz yatangaje ko Perezida hazogirana amanama n'abategetsi b'igihugu ca Kenya, ariko akavuga ko hata makuru afise ku matariki y'ukuri y'urugendo rwa Perezida Obama muri Kenya canke niba afise imigambi yo kubonana n'umuryango wiwe mu gihe azoba ari muri Kenya. Perezida Obama amaze kugira urugendo inshuro zitatu muri Afrika mu mabanga ya Perezida, yamara ntiyari bwigere yagendera igihugu cya Kenya aho se wiwe yavukiye akanahamarira igice kinini cy'ubuzima bwiwe. Obama yarigeze kugendera igihugu cya Kenya imbere yuko aba perezida wa Amerika, harimo n'urugendo yagizeyo igihe yarakiri mu mabanga y'umusenateur. Abategetsi bakomakomeye baserukira ibihugu bitandatu ku isi n'abategetsi b'igihugu cya Iran baraye barangije inama ejo mu ijoro ry'umunsi wa mbere bakigerageza kumvikana ku bibazo bikomeye vyerekeye uburyo bohagarika umugambi wa nuclear Iran ifise, ariko kugeza ubu gushika ku masezerano biracari kuri nk'ukwezi. Umukuru akagwiga serukira Iran muri ivyo biganiro Abbas Argachi avuga ko kugeza ubu badashobora kuvuga ko bagira batorere inyishu ibibazo batarumvikana ko, ariko akavuga ko bagifise akizero kuko bashobora gushika ku masezerano. Aragachi avuga kandi ko bashobora gushika ku masezerano y'umwumvikano kuri uno munsi wa kabiri canke ejo kuwa gatatu. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry avuga ko bagifise ibibazo bihambaye bikeneye kwigwa bakabona kandi ko ari bo nyene bihaye itariki ntarengwa ko y'uno munsi kuwa kabiri saa sita z'ijoro.
Oyane urakoze kuri aya makuru. Inshuti zacu muracyumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Ubu tugeze ku mwanya w'inkuru nyamukuru. Ishyirahamwe rirwanya genocide rizwi ku izina rya ACE Genocide rikorera mu gihugu cya Canada riramenyesha ko mu Burundi harimo gutegurwa genocide y'Abatutsi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe Emmanuel Nkurunziza amubaza ibimenyetso baba bafite byerekana ko ibyo bavuga ari byo.
Icatumye twandika iryo kete n'ibimenyetso n'inkuru z'abanywanyi bacu n'abarundi basanzwe baba mu Burundi zerekana yuko muri iki kiringo abantu bashuhiye imitwe ivi kiringo ca kangahe k'intwari ya CNDD-FDD hampande hariho umugambi wo gutegura abanyabwo kujya Abatutsi. Nibyo iyo abantu bariko barashihana bafa politike hariho abaca hampande bakagira iterabwoba bakagabisha Abatutsi ijya nino ngo mutegerezwa guterera amahera aya naya naya nimba mukeneye ko muzoba mukiri inyuma y'itariki zinizi hakasubira hampande nk'uko twe duciye imyaka ingahe tubibona barakora gutoteza gusindirana rimwe na rimwe no kwica abantu babahoye ubwoko bwabo ugasanga mbere nko mu ntara zimwe zimwe mwarumvise ko ariho nawe watanguye guhunga bazi bati tudanguye mu Rwanda twebwe turahona ibyimirije bazoca baduhitana nka mbere.
Emmanuel Nkunziza, ayo makuru na makuru mubona ko avuga ibyo kuri mu Burundi muri ko muvuga ko mu Burundi hariho abantu bari kwategura kwica Abatutsi, ikibazo ca moko mu Burundi abenshi bavuga ko kitari uko muri ko murakivuga.
Ndasubira mu kanama akoze kumva ico kibazo. Ibyo so gushikuza kubera igihe twese tuzi ko ariho imigwi iyo bita milice mu gifaransa yitwa imbonerakure. Igihe rero naho yari isanzwe itoteza abandi tanguye kinyiza kwiharika Abatutsi. Natanze nka karorero nka yitwa ibukemba. Ibyo bigize iminsi bize. Bamaze gushikira imyango y'Abatutsi bakabwira bati umuryango umwe wese utegeze gutanga ibihumbi ijana guterera kugira ngo batoze mutama ngo bita mutama kuvuga mu kuruhu bwa haru. Bagarba mumaze imyaka muzi yuko bahiga ikintu citwa kukijanye n'Umututsi. Sirya nk'abatoteza ngo bariko basubiramo gukorora ngo ntuzenye ngo inkango ngo kwinka ngo dikwiye ibisagara ni iki. Birazwi yuko kuva na kera kandi simvuze yuko abatutsi ari uborora bonyene ariko kwari ukuturubika Abatutsi. Hanyuma zirya ndirimbo zirya karashishi bagira bavya indirimbo z'ugutoteza z'ukurindika Abatutsi ngo ni nka zanye twaraziriye turaziherana n'abantu twarabishe twarafunguwe ngo ikigongo carabonetse bijya ni ukuvuga ko bishimikiza ibyo babonye yuko niho nyabwoko bakoze mbere 1993 nk'uko byagizwe byabonywe n'ishirahamwe mpuzamatuku ni ritohoza rikabyerekana ko bahoma Abatutsi babisiyemye aho abandi bakubitwa nayo mu gahanga u Burundi abakozeho nyabwoko bashize ku
ni muri ko muravuga ko inka zikwiye kuba mu gisagara.
Oya, haba namba twebwe natwe bituraturemeza yuko gisagara giteza gutegurwa nk'ibindi bisagara byose ariko ibimenyetso ibyo byitwa ngo byerekana Abatutsi reka ndabona akarero gatonya abantu kuri ubu bibagiye kandi twe turakora kugira mu Burundi mu 1993 igihe hari ko hategurwa kumara Abatutsi mu Kamenge je nari Bujumbura 1994 mbere ko bica abantu batangiye kwica utuyabo bagenda baravuga ngo ubu yawo ngo bunywa amata ngo bukunda amata nk'Abatutsi ngo bisa amazuru nk'Abatutsi.
Ikintu mwize ko umushikiranganji wa mbere ahava abahanki nico n'ikihe ashobora kuba afise na ambasade mu gihe ambasade yiwe mu Burundi yosanga harimwo ivyo gushikuza muribaza ko ashobora kuba yo kubaha ishiramwe ryanyu.
Umushikiranganji wa mbere w'u Canada aratuzi sigya mbere tumwandikira mwari wonyine muri jacket kugira ngo rera twishure ingene leta ikora yinto ibishatsi ashobora kutwishura buno nyene mbere yarigeze kuba ahora afata igihe kutwishura cyangwa kubashikiranganji batanye twebwe ahacu nk'uko mubizi ntidukoresha ubushikiranganji bwa mbere bwa Canada twe dukora ibyacu byo kumenyesha kugabirisha twebwe inyishu batanga iraba leta ya Canada ibara rikagwa mu Burundi twebwe tuzaba twakoze igikorwa cacu.
ibyo bintu byose biriko biraba hariho abantu benshi bavuga ko hariho nabategetsi bo mu bwoko bwose butandukanye badashobora kwemera ko ibyo bintu byotegurwa baravuga umushikiranganji w'intwaro hagati baravuga umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi abose bakaba bavuga ko batakwemera ko imigambi nk'iyo itegurwa bakaba batarashira eka bataravuza akaruru cyangwa bataratesha aho mu havuga kwiye
Icyo tuhavugira abajye bategetse dufutandakabe ko umushikiranganji ntoyo hagati mu rugo n'uko kwivuna abansi cyo mwakoze ko neza no kubwira ko abashikiranganji no kuvuga yuko bayoboka batwago bagira solidarity ministry hier na bagenzi babo bebwe izi nkuru zidushikira ntitwaje tujanga ngo tujyane ko twazihawe na nako twazihawe na ntuze ushobora gusanga arinzo bazavuye muri ubwo bushikiranganji ariko igikuru nuko tuhagarara ngaho mu dushagati mu ryinyo kutuvuge ngo baratubona ko utanguye kuvuga ngo baratubona na mbere bati ndabona yarashwe mu jisho Mwirochana na gata tuha hama watuza liku ni maru Ego ya kwa wana frodi wito data ndi kari ya wakutu munga wisi Kare yu chito mkilongo ina watuza Nishuri tumuratika gulombi shoto bugango Tuwa kubiti ya gati murigini yungo waratuona
Emmanuel Nkurunziza, mura kozi chane gose kukanya mwadu hai kujina mtugani
Tukiri kuri iyi nkuru Regine Cirondeye uharanira inyungu z'abagore uri Bujumbura mu Burundi avuga ko nta kimenyetso abona ko hari genocide itegurwa mu gihugu ni mu kiganiro yagiranye nanone na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
Gemba ngaha Bujumbura ni ngaha Bujumbura nta kimenyetso na kimwe ndabona cyo binyereka ariko ndavyumva ukubwira ikimenyetso yabonye ni nk'umujournaliste yobagenda ruguru akabibona ewa ndi Bujumbura nta uramfata ndagenda haringana ariko mfise ubwoba bwinshi kubera nanjye ndumvirize umuntu rero ahagaze muri Canada akavuga ngo yabibonye ahubwo nibaza ko yobandanya akavyereka makungu kuko uyu buzi turi 70 akangahe ndi turi 94 ubunimba umuntu ashobora kubyemeza nk'uko byemeje nabisomye nanje nibaza ko n'abandi batariwe babibonye kandi n'abandi batariwe ashaka ko dupfa haba genocide ngaha mu Burundi rero nje ngumana ishize kuko mbona yuko atari amashyirahamwe ntarabona ko na tuve nk'ishyirahamwe mpuzamakungu biza kuza iyo genocide agiye kubwanje sinibaza ko hari genocide yoba kujya yabaye mu 1994 uyu munsi abantu barorera
hari abantu benshi muri iki gihe bavuga ko abarundi bari bashoboye gutera intambwe imbere cyane cyane ku byerekeye amoko uko siko bikiri mu Burundi
ibyo nivyo ibintu byinshi bya moko byarateye imbere naho hagira gucya ukazibona umuntu arakweze ako kagozi ntikarahera gose uza wumva ikintu kibuzwa ha umuntu agakwega kuko umugozi woroshye gukwega ariko muri rusangi urabona ko ako kagozi kariko karacika kuko nk'akarore ubu sinibaza ko naho hoba ikintu hari umuntu yobye agasimbira kuri wa mukecuru mama ngo abari batangurirako mugabo hariho tension hariho imishame mu banyepolitiki ubona ko no kuri bose imbere hari nako bakajyana amenyo bidicyo biriho ariko cyane cyane kwesa kuvuga turabyumva turabyumva turabibwirwa tukemera ibyo twumvise
mwavuze ikintu gihambaye cyane gukwega akagozi mbega nk'abantu bo bakwega ku kagozi ko koroshe kintu cyarenza moko boba babitumwa n'iki
oyi je n'isanzwe turabizi ko ari imvuta politike nta bindi abanyagihugu nk'uko bazi bari kumwe muri rusangi bari kumwe basasangira umunyu ariko akagodika ka bose baragakwega umwe ati genocide ubundi abo ni babandi bishe ndadaye nk'ibyo ni ibintu byavuzwe uyu munsi gusa bamwe bavuze bati ngaho genocide abandi bati abo ni babandi bishe ndadaye urabyumvise ko umwe wese ariko arakwegera ukwiye
impanuro mu gihe zikwiye guhabwa nk'abarundi haba ku mpande zose cyane cyane abari ku mpande zo hirya cyane rwose impanuro zo bafasha muri iki gihe nk'izi
abo je ndibaza ko ntobafasha kubahanura ahubwo je nasaba ko haza abantu benshi baje hagati nibo babuze muri iki gihugu kubyo mbona nta abantu bari hagati kuko ubu harama impande gusa bamwe bari ngaha abandi bari ngaha abantu nabonye babuze n'abantu baje hama hagakenera n'abantu bafasha abantu cyane rwose mu bihe bya tension mu gihe abantu bari barashamirana kuko hari ishabu nyinshi hari ngumana ka espoir ngumana cyizere kuko mvugana kubganje iyaba genocide yagirishi ku nyene ko haba hari ibintu byinshi byabaye kugira ntibe kuko cyane tutari muri byo nico kimpa icyizere gikomeye
Regine Kirondeye murakoze cyane gusekukanya mwatoye kugira ngo tuganire
urakoze cyane
Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwanze ubujurire bwa Kapiteni David Kabuye wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda wasabaga ko yafungurwa by'agateganyo akaza kurikiranwa ari hanze urukiko rwategetse ko Kabuye yakomeza gufungwa by'agateganyo iminsi 30 ngo kuko ibyaha akurikiranweho aramutse afunguwe yabikorera no hanze ya gereza muri rubanda ngo kandi ari ibyaha bihungabanya umutekano ni inkuru mugezweho na Asumutakaboye
mu isoma ry'urubanza nta muburanye n'umwe wari uhari yaba Kapiteni David Kabuye cyangwa umwunganira ndetse n'ubushinjacyaha nta n'umwe wari mu cyumba ahasomerwaga urubanza nta n'uwo mu muryango wa Kapiteni David Kabuye wari waje kumva uko asomerwa umucamanza yavuze ko ibyaha Kapiteni David Kabuye yakurikiranyweho byo guhungabanya umutekano bikomeye akaba ariyo mpamvu urukiko rwashimangiye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kakiru maze rutegeka ko Kapiteni David Kabuye yaguma afunzwe by'agateganyo kuko aramutse arekuwe we ashobora gukomeza ibyaha byo guhungabanya umutekano w'abaturage iki cyemezo ni nacyo cyari cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kakiru maze Kabuye n'umwunganizi we barakijuririra bavuga ko urukiko rwumvise gusa abashinjaga Kabuye ku byo yaba yaravugiye muri gereza nkuru ya Kigali aho yarafungiye ngo ntirwumve ibyo bamushinjura bavugaga ngo kandi baranabizize kugeza naho bafungirwa muri kasho ubushinjacyaha bwaregaga Kabuye icyaha cyo gukwiza ibihuha icyaha ngo yagikoreye muri gereza nkuru ya Kigali aho yaramaze amezi 6 afungiwe ubushinjacyaha bukavuga ko abumvise Kabuye basubira mu magambo yavugiye muri gereza nkaho yavuze ko imirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru ngo ari y'abanyarwanda bagiye bashimutwa hirya no hino ko kandi ngo abatangabuhamya bumvise Kabuye yavuga ko atafungiwe icyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko ngo ahubwo yafungiwe ko yanze gushinja General Frank Rusagara ndetse na Colonel Tom Byabagamba Kapiteni David Kabuye yavuga ko ibyo aregwa byose yabihimbiwe ngo inandaro yo kumuhimbira ibyaha ari raporo yakoze ubwo yari muri gereza nkuru ya Kigali ngo yerekana ruswa iri muri gereza ubucuruzi bukorerwamo ngo nandi manyanga menshi anyuranye yavuze abera muri gereza nkuru ya Kigali wunganira Kabuye twavuganye ku murongo wa telefone yigendanwa maze abwira ijwi rya Amerika ko nta kindi bashobora gukora ko badashobora kongera kujuririra ibyifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ko biba birangiriye ahanga ko bubaha icyemezo cy'urukiko asigaye ngo bagiye gutegereza urubanza mu mizi Asumutakaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Jutize ijwi rya Amerika huyu no mwanya w'ibyanditswe mu binyamakuru by'inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika kuri Afrika mu cyumweru gishize mwabisomewe na Fidel Niyongabo
Kubeherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru byo muri leta zunze ubumwe za Amerika dutangurire ku byanditswe mu kinyamakuru The Washington Post kimenyesha ko leta zunze ubumwe za Amerika n'ubwongereza byagabishije ejo ku munsi wa mbere ko abanyepolitike bashobora kwisuka mu byavuye matora muri Nigeria mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi cyatanguye icese Ikinyamakuru The Washington Post gitangaza ko Amerika n'Ubwongereza bimenyesha ko hari ibimenyetso byo kwisuka kw'abanyepolitike mu matora byibonekeje mu ihiganwa ryari ryegeranye cyane ku munsi wa gatandatu. Ibyanyuma bivuye mu matora byari byitezwe ejo kuwa mbere canke uno munsi kuwa kabiri. Urwego rw'igihugu rujejwe amatora muri Nigeria rwatanguye gushikiriza ibyavuye mu matora intara ku yindi mu masaha yo kumutaga ejo kuwa mbere. Benshi bafise ubwoba ko amatora abanwa ko yabayemwo ubusuma ashobora gutuma haba uruhagarara n'ubwicanyi mu byo babisa n'ivyabaye mu matora yo mu mwaka w'2011 aho abantu amajana n'amajana bishwe mu ntara ya Kaduna mu buraruko bw'igihugu ca Nigeria umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Oni Ban Ki-moon yatangaje ko amatora muri rusangi yabaye mu mahoro muri iki gihe impande zose zivuga ko abakandida babo batsinze amatora Na impande zose zategeye kumu ku masezerano yo kwirinda uruhagarara n'ubwicanyi inyuma y'amatora bamwe mu bashigikiye abahiganywe bavuga ko ibintu bishobora guhinduka Radio y'Amerika I Washington DC Ikinyamakuru New York Times kimenyesha ko igihugu cha Guinea cyugaye urubibe rwacu n'igihugu cha Sierra Leone mu kigoro gashasha ku kuzimanganya ikiza cha Ebola. Ikinyamakuru New York Times kimenyesha ko kwiyadukiza ku ikiza cha Ebola guherutse kuba mu karere ko muri Afrika mu burengero vyahitanye abantu barenga ibihumbi 13,000 benshi muri bo mu bihugu vya Guinea, Liberia na Sierra Leone. Ntabagwaye igihugu cha Liberia gifise muri iki gihe mu gihe bitigiri vy'abafise Ebola vyagiye biragabanuka mu ndwi zirangiye muri Sierra Leone. Yamara ikiza cha Ebola kiracibonekeza mu gihugu cha Guinea mu kiringo kirenga umwaka inyuma y'uko ico kiza ciyadukije. Abategetsi bakaba muri iki gihe bariko bongereza utwigoro two kukirandurana n'imizi. Ikinyamakuru New York Times kivuga ko kugara urubibe n'igihugu cha Sierra Leone biri muri uwo mugambi. Imbere yaho abategetsi b'igihugu cha Guinea bari basuzumye abantu binjira mu gihugu ku bimenyetso vya Ebola. Ikinyamakuru New York Times kivuga ko ingingo y'abategetsi ba Guinea yo kugara urubibe na Sierra Leone yafashwe mu gihe abantu batari bake batari bavyiteguriye. Bamwe mu banyagine bari muri Sierra Leone bafatiwe ku butaka bw'ico gihugu inyuma yo kwiyo ngingo ifashwe. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC muri ko mukurikirana ibiherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turangirize ku nkuru yerekeye igihugu cha Kenya, aho ikinyamakuru Christian Science Monitor kivuga ko abakristu b'abanyakenya bamaze igihe aribo biharije ivyerekeye politike n'imibano muri Kenya. Ikinyamakuru Christian Science Monitor kivuga ko abayisilamu bariko barondera ku ijwi ryabo ryumvikana kurushiriza muri iki gihe. Abategetsi bariko bagerageza kuraba kugene bakira igitegiri gitera cyiyongera cy'abayisilamu mashure ya leta kenshi ahabwa amafaranga n'amasengero. Ikinyamakuru Christian Science Monitor kimenyesha ko mashuri ari kimenyetso cyo kugene abakristu bariko bagerageza kubana neza n'abayisilamu mu bisata bari basanzwe biharije. Hari ubwoba ko abayisilamu bariko bahonyanga ku burenganzira bw'abandi mu kurondera kwerekana idini ryabo ku mugaragaro mu bibanza bitari byabo. Ikinyamakuru Christian Science Monitor kivuga ko ico kibazo kitibonekeza gusa mu gihugu cha Kenya, ngo ni kibazo kiri no mu bindi bice vyo kwisi cyane cyane akarere k'Iburaya kariko kagerageza kuraba kugeneko kwitaho ibibazo by'abayisilam baje kuhagerera. Ibi byari bimwe mu biherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Cyote zacu ho bunoneho ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze nibasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye abategarugori 10 bakomoka mu bihugu bitandukanye igihembo ngarukamwaka cy'ubutwari cyitwa The Secretary of State's International Women of Courage Award. Bashimwa ibikorwa by'indashyikirwa mu rwego rwo kwimakaza amahoro, uburenganzira bwa muntu, uburinganire hagati y'abagore n'abagabo n'imibereho myiza muri rusange. N'abagore bahagurutse barahagarara barwanya ihohoterwa, ubusumbane n'umutekano muke. Bamwe baharanira guteza imbere abaturanyi babo, abandi baciye inzira yabereye abandi urugero rwiza. Ni nk'abanyamakuru baharanira kwamagana urugomo rukorerwa abari n'abategarugori n'imitwe y'abagizi ba nabi. Baharanira uburenganzira bwa muntu n'ubwiyunge ahari amakimbirane. Abandi ni nk'abashinze imiryango idaharanira inyungu ifasha abari n'abategarugori gutera imbere cyangwa se bahuriza abagore hamwe kugira ngo babashe kurwanya akarengane. Umwe muri aba bagore babonye ishimwe n'umuforomokazi wanduye Ebola igihe yarimo yitangira abandi bari bayirwaye. Yarakize asubira ku kazi ke. Undi ni umugore wa mbere wize gutwara indege y'intambara mu ngabo za Afghanistani zirwanira mu kirere. Uwa gatatu ni umunyamakuru wa televiziyo witwa Nadia Sharmin, akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'abagore muri Bangladesh. Hashize imyaka 2 ubwo Nadia Sharmin yari mu kazi akurikirana imyigaragambyo y'intagondwa mu by'idini mu murwa mukuru Dhaka, baramwibasiye, baramuhondagura, bamugira intere, baramukomeretsa bikomeye. Umukoresha we yaramwihakanye avuga ko atigeze amwohereza muri ako kazi, kandi ari we wari wamutumyeyo koko, yanga kumuvuza ndetse amushyiraho igitutu gikabije kugira ngo yegure. Nadia Sharmin yareguye koko, ariko kubw'Imana yaje kubona akandi kazi mu yindi televiziyo. Mu muhango wo kwakira ishimwe rye ry'ubutwari The Secretary of State's International Women of Courage Award, Nadia Sharman yatanze ubuhamya bw'ubutwari koko.
It's true that the major, the person who starts the battle, suffers the most. So we being in front of the road.
Nadia Sharman aragira ati n'ukuri koko. Iyo wiyemeje kuba intangarugero, iyo wiyemeje gutangiza urugamba, uravunika cyane kurusha abandi. Kuba ku isonga ryo kurwanya akarengane byatuviriyemo kubabazwa cyane. Ariko kandi tuzi neza ko ducitse intege, abantu bose badukurikira nabo bacika intege. Si urugero twaba tubahaye. Niyo mpamvu tudashobora na gato kubatererana. Nadia Sherman yakomeje agira ati nubwo tudasiba kwibasirwa, nubwo tudasiba kubwirwa ko tuzicwa, dufite inshingano yo gutsinda urugamba rw'ukuri n'ubutabera no kwimakaza uburenganzira bwacu. Twese hamwe dushobora kuba imbaraga zikomeye cyane zo kuzana ubutabera, kurandura urugomo no guhindura isi yacu ikaba nziza. None rero mureke duhagurukire rimwe twese dutere imbere, twubake isi nziza.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira. Mbere y'uko dusezeranaho ariko Oriane itanga ishaka hagarutse hano muri studio, abanze atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Oriane.
Urakoze cyane Eugene Mukankusi. Twabye yuko Muhammadu Buhari wo mu mugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Nigeria hakaba ari karahiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu na perezida Goodluck Jonathan yibonekeza kuba ari imbere mu gitigiri cy'amajwi amaze guharugwa muri aka kanya. Ku mugoroba waje ku munsi wa mbere, umugwi w'igihugu jejwe gukurikirana amatora watangaje igitigiri cy'amajwi yavuye mu ntara 18 z'igihugu harimo n'izavuye ku mugwa mukuru wa Abuja. Batangaza ko umushingantahe Buhari amaze gutsinda mu ntara 10, perezida Jonathan nawe akaba yamurushije amajwi mu ntara 8 harimo na Abuja umugwa mukuru. Perezida wa Amerika Barack Obama ariko arategura urugendo mu gihugu cya Kenya, aho uruhande rumwe rw'umuryango wiwe ruturuka rukazoba rubaye urugendo rw'iyo rwa mbere muri Kenya ari president. Icegera cy'umushikiranganji wa Amerika ajeje kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu Eric Schulz yabwiye abamenyesha makuru eje ku munsi wa mbere yuko perezida Obama azoja mu gihugu cya Kenya mu mpera z'ukwezi kw'indwi mu nama yerekeye imigambi yo kwiteza imbere ku isi. Shoze yatangaje ko perezida azogirana amanama n'abategetsi ba Kenya, ariko akavuga ko atamakuru afise ku matariki y'ukuri y'urugendo rwa perezida Obama muri Kenya canke niba afise imigambi yo kubonana n'umuryango wiwe mu gihe azoba ari muri Kenya. Abategetsi bakomakomeye bo mu bihugu bitandatu bikomeye ku isi n'abategetsi b'igihugu cya Iran baraye barangije inama ejo mu ijoro ry'umunsi wa mbere bakigerageza kumvikana ku bibazo bikomakomeye byerekeye uburyo buhagarika umugambi wa nuclear Iran ifise, ariko kugeza ubu gushika ku masezerano biracyari ikintu kitari cyavuba na gato. Umukuru w'akagwi gaserukira Iran muri ibyo biganiro Abbas Aragagici avuga ko kugeza ubu badashobora kuvuga ko bagira batorere inyishu bibazo batarumvikana ko, ariko akavuga ko bagifiza kizero kuko bashobora gushika ku masezerano uno munsi wa kabiri canke ejo ku munsi wa gatatu.
Oriane Tangishaka, urakoze kuri aya makuru wongeye kutwibutsa. Nshuti turi kumwe, ibiganiro byacu by'igice cya mbere birahumuje. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Abo twari kumwe rero mwese ndabashimiye mu izina ryanjye n'iry'abagenzi banjye. Ntimucikwe kandi n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato saa 12. Turabagezaho ikiganiro muri Sanga. Mwese mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.